Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Nyedirwema ubasuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Placide Magambo, nange ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu makuru yacu.
Hirya no hino ku mugabane wa Afrika habaye imikino yo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika mu mupira w'amaguru.
Birarangira dufite match na Sudan, muri Sudan turashaka ko dukora amasaha 3, dufite match na Gabonga, ndumva ko chance ziracyari nyinshi.
Woni Karim Nizigimana, kapiteni w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Burundi, intamba mu rugamba zanganyije na Mali igitego kimwe kuri kimwe mu mukino wabereye mu kibuga cy'umupira w'amaguru kitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore.
Imirwano yubuye guhera mu minsi ine ishize yatumye amagana n'amagana y'impunzi ava mu byayo mu gihugu cya Sudan y'Epfo.
Ministri w'intebe wa Ethiopia atangaje abaministri 20 bagize guverinoma nshya irimo abagore 10. Nibwo bwa mbere mu mateka icyo gihugu kigira abagore bagira kuri 50% muri guverinoma.
Tukivuga Ethiopia, nyuma y'imyaka isaga 40 ubwo yahagarikaga ingendo zayo mu gihugu cya Somalia, ikompanyi y'indege ya Ethiopian Airlines yatangaje ko izafungura ingendo zayo mu murwa mukuru wa Mogadishu mu ntangiriro z'ukwezi gutaha.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradio yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere Riyadh muri Arabia Saudita, aho ministeri w'ubanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari mu ruzinduko akaba yabonanye n'umwami Salman n'umuhungu we Mohammed bin Salman. Uruzinduko rugamije gushaka ibisubizo ku izimira ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi bivugwa ko yiciwe muri konsula ya Arabia Saudita iri muji wa Istanbul, aho ni mu gihugu cya Turukiya. Biteganyijwe ko ministri Pompeo yongera agahura n'igikomangoma Mohammed bin Salman ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Pompeo yoherejwe muri Arabia Saudite na President Donald Trump amasaha make itsinda ry'abakozi b'iperereza muri Turukiya rirangije igenzura muri konsula ya Arabia Saudite. Umunyamakuru Khashoggi yabuze ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa 10 nyuma yo kwinjira muri iyo konsula. Ibitangazamakuru bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gutangaza ko Arabia Saudite ishobora kuza kwemera ko uwo munyamakuru yishwe arimo guhatwa ibibazo. Icyakora kugeza ubu Arabia Saudite ikomeje kuvuga ko nta ruhare yagize mu izimira ry'umunyamakuru w'umunyasaudite wari warahunze igihugu cye akorera ikinyamakuru The Washington Post. Uwo munyamakuru yari yaragiye muri iyo konsula gushaka ibyangombwa byemeza ubutane kugira ngo ashobore kurongorana n'umukunzi we w'umunyaturukiya. Kuri uyu wa mbere, Perezida Trump yabwiye itangazamakuru ko mu kiganiro yagiranye kuri telefoni n'umwami Salman yamwemereye ko nta ruhare igihugu cye cyagize mu izimira n'iyicwa ry'umunyamakuru Khashoggi. Uyu munyamakuru yamenyekanye mu nkuru zinenga ubutegetsi bwa Arabia Saudite.
Mu gihugu cya Sudani y'Epfo, imirwano yubuye guhera mu minsi ine ishize yatumye amagana n'amagana y'impunzi ava mu byayo muri icyo gihugu. Iyo mirwano ntisanzwe kuko yavutse hagati y'inyeshyamba ubwazo zirasana. Impunzi nyinshi z'abasivile ziganjemo abagore n'abana zahunze akarere ka Minyor Payam, abenshi batandukanye n'ababo baratabaza imiryango itabara imbabare ko yagerageza gufasha abahunga. Ibigo by'abihaye Imana byuzuyemo urujya n'uruza rw'impunzi ziza zibahungiraho. Zimwe mu mpunzi zivuga ko inyeshyamba zatwitse imidugudu bakomokamo kandi ari nako zica abo zihuye nabo bose. Ubuyobozi mu turere tuberamo imirwano buvuga ko kugeza na n'ubu impamvu itera imitwe yombi guhangana itaramenyekana. Gusa abashyamiranye ku mpande zombi bakomeje guterana amagambo bashinjanya ubushotoranyi. mu kwezi kwa munani gushize leta ya Sudani yepfo yashyize umukono ku masezerano y'ubwumvikane n'udutsiko tw'imitwe yabitwaje intwaro bayirwanyaga hemezwa ko intambara yari maze imyaka 5 yahagarikwa iyo ntambara yahitanye ubuzima bw'abantu bagera ku 380,000
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Guverinoma ya Nigeria imaze gutangaza ko umukozi wa kabiri ukorera umuryango utabara imbabare yishwe n'intagonda za Kiislam. Kuri uyu wa mbere, ministeri itangazamakuru y'icyo gihugu yagaragaje umwirondoro w'uwo mukozi wishwe. Yitwa Hawa Mohamed Liman, wakoreraga ibitaro bishyigikiwe n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge. Uyu Liman na Saifura Kursa wishwe mbere, bombi bashimuswe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka muri leta ya Borno. Bikekwa ko bashimutswe n'intagondwa zishamikiye ku mutwe w'iterabwoba wa Boko Haram. Nyuma yo kwica Kursa mu kwezi gushize, izo ntagondwa zasohoye amashusho ziburiya leta ko zizica Liman, leta iramutse itubahirije ibyo zayisabaga kugeza ubu bitaramenyekana. Ministeri y'itangazamakuru yemera ko habayeho ibiganiro n'izo ntagondwa kandi ko yakoze ibishoboka byose kugira ngo irengere ubuzima bwa Liman. Ku ruhande rwayo, umuryango wa Croix Rouge wakomeje gutabariza Liman na Loksha. Wasohoye itangazo uvuga ko nta makuru y'impamvu ifite ku rupfu rwa Liman. Wagize uti, turizera ko aya makuru atariyo. Boko Haram imaze kwica 1,000,000 by'abaturage inashimuta benshi mu gihugu cya Nigeria.
Nyuma y'imyaka isaga 40 ihagaritse ingendo zayo mu gihugu cya Somalia, ikompanyi y'indege ya Ethiopian Airlines yatangaje ko izasubukura ingendo zijya i Mogadishu mu murwa mukuru wa Somalia. Mu mpera z'imyaka 1970 nibwo iyo kompanyi yari yahagaritse ingendo zayo muri Somalia kubera ubushyamirane bwari hagati y'ibihugu byombi. Guhera mu mwaka 2007, ibitero by'udutsiko tw'inyeshyamba zitirira amahame y'idini ya Islam yayogoje Somalia ku buryo byateje umutekano muke. Kuri ubu, umuyobozi w'ikompanyi Ethiopian Airlines, Tewold Gebre Mariamu, avuga ko ingendo zabo zitazatinda kwiyongera, kandi ko bibashimishije kongera guhuza igihugu cy'abavandimwe n'isi. Mu kwezi kwa gatandatu, ikompanyi y'indege ya Ethiopian Airlines yasubukuye ingendo zayo mu murwa mukuru wa Asmara muri Eritrea nyuma y'imyaka isaga 20 yari maze itahagera. Mu mwaka ushize wonyine, ikompanyi yinjije akaye yabo kagera kuri miliyari 2.7 z'amadolari y'Abanyamerika.
Tugume mu gihugu cya Ethiopia, aho ministri w'intebe uyu munsi yatangaje urutonde rw'abaminisitiri 20 bagize guverinoma nshya irimo abagore 10. Atangaza iyo guverinoma, ministri w'intebe Abiy Ahmed yavuze ko icyemezo cyo gushyira abagore benshi muri guverinoma kigamije guhinyuza abasanzwe bibwira ko abagore badashoboye kuyobora. Yavuze ko bibaye ubwa mbere Ethiopia igira abagore benshi ku rugero rwa 50% muri guverinoma mu mateka. Icyo cyemezo cya ministri w'intebe Ahmed kije gikurikira izindi mpinduka amaze gutangiza mu nzego zitandukanye zirimo iza politike n'ubukungu kuva agiye ku butegetsi. Ethiopia yiyongereye ku bindi bihugu birimo ibyo mu burengerazuba bw'isi nk'Ubufaransa na Canada bifite abagore bagira cyangwa barenga igipimo cya 50% muri guverinoma. Umwe mu bagore bahawe ministeri zikomeye ni Aisha Mohamed Musa, wagizwe ministre w'ingabo w'icyo gihugu.
Igihugu cya Irani kirasaba Pakistani gucisha make bakumvikana ku buryo abanyayirani 14 batwaye bunyago kuwa kabiri barekurwa. Muri abo bantu harimo abashinzwe iperereza bashimutiwe ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Leta ya Irani ivuga ko abo bantu bashimutswe n'udutsiko tw'insoresore zitirira amahame y'idini ya Islamu, kandi ikavuga ko utwo dutsiko duterwa inkunga n'igihugu cya Arabia Saudite ariko tukaba twihisha muri Pakistan.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. mukanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahereye mu gihugu cy'u Rwanda aho umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri yumvise icyo abaregwa ibyaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bavuga ku bihano ubushinjacyaha bwabasabiye mu mbabarire mu iburanisha riheruka. Bwasabye kubahamya ibyaha no kubahanisha igifungo cy'imyaka 7 ariko abaregwa bo barasaba kubagira abere bagasubira mu buzima busanzwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Mu iburanisha riheruka ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ubushinjacyaha bwasabiraga ibihano abaregwa bose ndetse n'uruhande rwunganira Access Bank rutanga icyifuzo cyo kubacinda ishyaka y'akababaro n'igihembo cy'umunyamategeko igihe baramuka bahamwe n'ibyaha baburana. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwasabye ko umucamanza yahamye ibyaha baregwa ndetse akabahanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 mu buroko. Naho uruhande rwa Access Bank rurasaba indishyi ya miliyoni 80 z'amafaranga ndetse na miliyoni 5 z'igihembo cy'umunyamategeko. Abaregwa bose basabwe kugira icyo babivugaho maze babiyumburirwa n'abanyanigeria batatu batambutse imbere y'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge baburana mu rurimi rw'icyongereza bafite umbasemurira. N'urubanza ruregwamo abantu 22 mu byaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Abanyanigeria batatu babimburiwe na Bwana Ohiri Emmanuel Okichuku yabwiye urukiko ko atumva impamvu Access Bank yamusaba indishyi. We n'umwunganira mu mategeko babwiye inteko iburanisha ko nta nyandiko mpamo igaragaza ko hari igihombo cyaba cyarabayeho muri iyo banki kubera ibikorwa akurikiranyweho. Arahakana icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na beneyo, agasaba urukiko kumuhanaguraho ibyaha byose agasubira mu buzima busanzwe. Undi mugenzi we nawe wo mu gihugu cya Nigeria yabwiye umucamanza ko atemera icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi kuko ngo uwo mutwe aregwa atawugiyemo ntagire n'uwawushishikariza kuwujyamo cyane ko ngo ntawazi kuko utabayeho. Uyu nawe yabwiye umucamanza ko uretse kuvuga ko Access Bank yahuye n'igihombo nta kindi kimenyetso icyo ari cyo cyose kigaragaza icyo gihombo kuko ngo bigaragara ko imirimo y'iyo banki yakomeje uko bisanzwe. Avuga ko indishyi banki isaba nta shingiro ifite. Aba banyanigeria ndetse n'abanyarwanda bariganwa mu myiregurire baribaza impamvu mu Rwanda hakorera n'andi mabanki menshi hanyuma Access Bank ikaba ari itaka ubujura bw'isunzi ikoranabuhanga. Umwe mu banyanigeria wemeza ko yarashinzwe imirimo y'ikoranabuhanga yumvikanye avuga ko na nyuma yuko batawe muri yombi muri iyi banki humvikanye ubundi bujura, abwira inteko iburanisha ko abaregwa atari bo bayigomba indishyi ahubwo ko ariyo yagombye kubaha indishyi kubera umwanya yabatesheje baburana. Abaregwa bose ni 22 ariko 17 nibo bakurikiranywe bafunzwe bambaye roza. Bararegwa kwibaka yabo gasaga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda yasahuwe muri Access Bank yifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Muri ayo bivuga ko hari ayibwe anyujijwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga kuri za konti buzwi nka transferi. Hanavugwamo kandi ko amwe muri aya mafaranga yaba yaribwaga hifashishijwe amakarita ya ATM. Benshi mu baregwa bari abakozi ba Access Bank gusa hari n'abandi batawe muri yombi nyuma yo kugaragara ko konti zabo zakoreshejwe mu kunyuza amafaranga yibwe. Muri abo harimo wari wafashwe nk'umutangabuhamya anahamagazwa mu rukiko ariko nyuma za gufatwa arafungwa. Umushinjacyaha aramurega ko hari miliyoni 79 z'amafaranga yashyizwe kuri konti ye yo muri Equity Bank avuye kuri Access Bank. Mu miburanire yahakana ibyaha aregwa. Hari n'undi uvuga ko konti ye yanyujijweho miliyoni 165 ndetse ko wazohereje yamusezeranyaga ko bagombaga kuzayagabana gusa ngo nyuma yaje kubibonagira amakenga amenyesha igipolisi ndetse na banki. Ufatwa nka kizigenza w'abaregwa akomoka muri Nigeria. Bwana Olubomi Adebese yari umukozi ashinzwe ibikorwa by'ikoranabuhanga muri Access Bank. Uyu akekwaho ko ari watanze amayira hafi ya yose yakoreshejwe muri ubu bujura gusa bagakomeza guhakana ibyaha yivuye inyuma agasaba ko inzego zibishinzwe zakora iperereza ryimbitse rigamije gusobanukirwa niba iyi banki ariyo yibasiwe mu gihe mu Rwanda hari n'andi mabanki menshi ahakorera. Ubujura nk'ubu bw'isunzi ikoranabuhanga burasa n'ubukiri bushya mu Rwanda ariko igipolisi cy'u Rwanda cyo gikomeza gutangaza ko ibyaha by'ikoranabuhanga byiyongera umunsi ku wundi kandi bihangayikishije. Magingo aya nta mibare ya nyayo y'imitungo imaze gusahurwa muri ubu buryo. Gusa ubutegetsi bw'u Rwanda ntibubura gukomeza kuburira ba nyiri ibigo by'imari gushyira ingufu mu kurindira umutekano babigana mu rwego rwo gusigasira isura yabyo n'iy'igihugu muri rusange. Icyaha ku kindi ubushinjacyaha burabarega kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na ba nyirayo. Burabarega kwinjira muri za mudasobwa za banki batabiherewe uburenganzira na ba nyirazo no gukuramo amakuru bakayakoresha nta burenganzira babifitiye. Uru rubanza rumaze umwaka ruburanishwa, ibizaruvamo bizamenyekana ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric abagira ubusa tugiye mu Burundi gato haravugwa umuryango wasenyewe amazu bitegetswe n'urukiko rukuru rw'intara ya Karusi. Uwo muryango w'abantu 58 ntufite aho urara, abantu basabiwe abana bato mu mbabarire basabiwe aho bacumbika mu baturanyi, abakuze nabo bakarara mu matongo. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana.
Ayo mazu yabomaguwe ni imiryango 8 ikomoka kuitwa na Mike Joelia iba ku mutumba wa Ruhororo komine Shombi na Rakarusi. Itongo ryubatse mu ayo mazu ryakomorewe witwa Bisogi Yohani avuga ku itongo ari gwiwe, akaba yarishikirijwe na Sentare Nkuru y'Igihugu giye gukira intara ya Karusi itariki 11 ukwezi kwa 10 uno mwaka. Na Mike Joelia nyene gusogwa mu itongo avuga ko iryo tongo ari ryanye na wiwa muvyara kaziguye yagabiwe n'umutware mu mwaka wa 1955.
Niho mama yasabira itongo arisaba umutware yitwara Urakomba yaturuka Imbuye. Nta n'umwe yigeze muri iyo miryango ayaze kunkera iba ngaha canke ngo baze kumupfa ku rupfu. Mama mu 70 nawe aritaba Imana, nta n'umwe nabonye ngaha.
Umwe mu babanyi ba kera b'uwo muryango wasohowe aremeze ko iryo tongo umuhisi kaziguye nyina wa Ntamike vyo ariryo yagabiwe kubera uruzi bw'iyo bwo gutamba ingoma.
Urumva jewe na Dino mu 65 nsanga uwo nyina wa Bugingwa nyine ariko yagitse ngorane nsanga baho ngo nikangure uwo muntu avuze ingoma, bati mureka yivuze ingoma zaramuhaye, bati rirya tongo yarihawe no gutamba ingoma. Urumva yarayihumurisha mu gicugu ukumva ngo bindi nibyo nibica bino nabo bahamenyereye. Hari 65 nguwo ni kaziguye yarose itongo ry'ugutamba ingoma ayahawe n'umutware sekuru wa Ntuzega wa Gapurari yitwara Taro Rubakomba.
Umuryango wa Ntamike vyo uvuga ko Sentare Nkuru y'Igihugu y'intara ya Karusi yari yabandikiye ibamenyesha bizoshika ku itongo kubaburanishirizaho. Uwo muryango ugatangazwa n'uko Sentare yashitse ibomora amazu itumvirije ababuranyi igaha n'umwanya ababanyi bagasura nk'uko bivugwa n'umwe mu babomore w'inzu.
Ngo batwa n'uko ata Sentare n'imwe yigeze ishika ku no muryango ngo ibarize ababanyi, kuko batabo ubu ngo babatabanye baburanishirize ku itongo ibintu byari kugenda neza. None nta Sentare n'imwe yigeze hahonyora, kandi n'umunsi baza twebwe bari barungutse mu rupapuro rw'uko baza kuburanishiriza ku itongo, ariko ntibaje baburanisha, baje bapomaguriza inzu.
Kuva ayo mazu abomowe abaye abamwo ubu ntibagira aho bakika umusaya nk'uko byemezwa n'umwe mu babomore. None ubu murara
ubu tuba ngaha nyine mwakajya akagangara akajya n'abanyagihugu batuzana utwo turya tututeka mu nyene mwa kirya kigangara networonderera abana bato bato nibo twatwaye nyene mu mihana kuba banyi baza bara nibo babahaye indaro.
Imvura
iguye nyene dutunaho nyene netwoja hehe. Wemubona ibintu bidateye agahinda kubera iyo ruguru hose n'amazu gusa bapomoye, niho bana twoca tujya he? Nk'abantu barenga 50 umunyagihugu w'umutunga yova he?
Abanyi b'umuryango wasohowe bavuga ko ivyabaye ari hohoterwa nk'uko bivugwa n'uyu mubanyi w'uwo muryango ku mutumba wa Ruhororo.
Urabona amategura yose baramenaguye, ibyo mu nzu byose hari yagaceri k'imbuto, tugori tw'imbuto twose uduharage barasahuye, inkwano y'umukobwa barize n'udufaranga twishyira hamwe gihuwo mukobwa nyene yaratunze yose barabitwaye. Ikintu bamusubije bamukuriye y'2000 nibyo bamuhaye baramuterera ngo tuve imbere twisiturire. Twega twari twakikije ngaho turaba twagoma dukoma induru.
Uno mushinga nahe nawe ari muri 5 batowe ku mutumba wa Ruhororo ati
ubu nta muntu akivuga umurasiganirwa izuba ryaka, kandi ubutegetsi twumva ku maradiyo radiyo turafise tukumva nyene bahumuriza abantu bati nimuhumure nimuhumure. None abantu basigaye baza igitera umuntu bakamwangaza, uravye umuryango afise, kandi uyo muntu akaba atani umuryango basangiye atana kamanya. Haba mutugarukire ko twebwe ngaha kindi abona kumenga ntawe tugera tuje.
Uwo muryango wasohowe wari waritwe umushikiranga ry'ubutungane usaba ko urwo rubanza rwosambuka, abacamanza bakabanza gushika ku itongo kumviriza ababanyi. Umushikiranga ry'ubutungane Emero Antine Kanya yarishe uwo muryango abicishe mu ikete rece se a 666 git ryo kuwa 18 ukwezi kwa 11 2016 asaba ko urwo rubanza ngo baruhagaritswe kuja mu ngiro. Amakuru twakuye muri Sentare y'Igihugu ya Karusi amenyesha ko iyo Sentare yahawe uruhusha n'umushikiranganji w'ubutungane kugira ngo urubanza rushigwe mu ngiro. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane ntitwashoboye kumuronka kugira ngo atange umuco, ariko turacabandanya tumurondera. I Karusi Fidel Antoine Nsabimana ku Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tunyarukire I Nairobi muri Kenya ibibazo by'abimukira mu karere k'ihembe rya Afrika na Afrika y'Uburasirazuba biri mu bihangayikishije amashyirahamwe yigenga yo muri utwo turere na za guverinoma muri ibyo bibazo haravugwamo kurwanya ubucuruzi bw'abantu n'abagizi ba nabi bateza umutekano muke mu bihugu byabo bakimukira mu bindi by'akarere begeranye ibyo bibazo n'ibindi biri mu birimo kuganirwaho mu nama iteraniye I Nairobi muri Kenya yiga uko bashakira umuti ibyo bibazo inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza uri Nairobi
Imitegekere y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU zivugira mu mpera z'umwaka w'2017 byerekana ko mu isi yose abantu imiliyoni 258 ari abimukira baba mu bihugu batavukiyemo ibiharuro by'igisata cya ONU naco kijejwe abimukira uyeme byerekana ko muri Afrika abimukira barenga imiliyoni 19 gushika ubu abana bavukiye hanze y'umugabane wa Afrika babo bimukira bagera ku miliyoni 2 hagati y'umwaka 2015 n'2017 igice kinini cyabo bavukiye mu bihugu bya Buraya na Aziya ibituma abantu bimuka biratandukanye nkuko bivugwa na Kagwiriya Mbogori umukuru w'umugwi igihugu ujeje batya kazi na muntu muri Kenya
wengine tunahama sababu tunataka kujitafutia riziki wengine tunahama sababu
bamwe twimuka kuko turondera kazi abandi kubera iwacu hononekaye hari ngwano abandi twimuka kubera twomowe abandi tukimuka kubera iyo twavuye tutishoboye mu buzima
tuliko toka
mu karere ka Afrika y'ubuseruko ntembe rya Afrika abahinga basigura kwani n'intambara ubugaragwa inzara nihamwa biri mu bintu nyamukuru bituma abantu bimuka Mugabo mbogoro amenyesha ko muri byose amategeko agenga bimukira ari ngombwa ko yubahirizwa.
Mkutano huu wetu wa leo ni wa kuangazia sana regulations ama sheria ama
kanuni. Inama yacu uyu munsi ni ukwicarira amategeko cyangwa amabwirizwa bikoreshwa hanyuma turabe ibihengeri cyangwa utunenge turi muri ayo mategeko agenga bimukira duce turabe ico twokora kugira ngo ntihaze hano abakora urudandazwa rw'abantu kandi dutuze ukomora abantu mu byabo bagahu nga canke kubimura mu nzira zitabereye kugira ngo dukingire ubwigenge bwa buri muntu muri abo bakingirwa harimo abarundi n'abarundi kazi na cyane cyane abigeme bacishwe Nairobi bajahugurishwa mu bihugu by'Abarabu mu myaka ibiri heze ishyirahamwe ONST weton frere rwanya urudandazwa rwa kiremwa muntu ryaharuye abagera ku 300,000 bajanywe muri ubwo buryo nk'uko byemezwa na prime mbarubuke ya rirongoye
kuva mwaka 2016 muri ONST weton frere turafite ibiharuro biri hagati ya 2,500 n'3,000 zo bana babigeme bagiye no musi rero akaba ari bari barasaba ko botaho kana mu gihe cy'amavukiro kuko basanze ibyo bagiye gukora arakazi babemereye atari byo ahubwo no musi ariko barashurashuzwa ku nguvu canke bakubitwa cyanke ugasanga bakoramo ibihimba by'umubiri zo bita traffic d'organe bakabajana no mu shurashuzi imwe bwo ikirenga
Esadiga budarajejwe imigenderanire n'iterambere mu rwego rwa igade guterambere hagati y'amareta mu buseruko bwa Afrika na wasanga bya byiza cyanke bibi bituma abantu bimuka mu karere
people they migrate a lot within the region the East African region as well as the igade
abantu barimuka cyane mu karere ka Afrika y'ubuseruko cyo kimwe na igade ikintu cyose gishitse ari umutekano muke cyanke uruzu mbere n'imishinga misha gituma abantu bimuka ubu abantu barimuka kubera gucukura ubutare n'ibindi hakaba nabimukira ba buri munsi ari bo bungere baba nomade ikiba mu gihugu kimwe kigira ingaruka ku kindi ibihugu bimwe bimwe nka Kenya bimaze imitsi bitungwa gatoki ko bihindara abagizi ba nabi bo mu bihugu baturukamwo Niki kibazo kilikurutonde kubizo kuigwa.
Wale watu ambao wanaoanzisha ama wanaohusika katika vita ama
bari abantu batanguza intambara canke bakazikokeza canke bakora ibikorwa by'amanyanga nko guteza ingwano bakabona ko Kenya ari ahantu ho kuza kwinyegeza ico si kintu ciza kandi giteye kubiri n'amategeko mu biganiro byacu by'uyu munsi nejo tuzonatanga umuco kuri ico kibazo.
Ndangazia hata hilo jambo.
Abita zinama bagera kwijana 50 vyitezwe ko bazosohora icegeranyo kuri uyu wa gatatu mu nyuma bakazogishikiriza amareta hamwe n'amashyirahamwe yo mu karere kugira ngo bacisunge mu gisata cyo kubahiza uburenganzira bw'abimukira no kubakingira mu bihugu by'akarere k'ihembe rya Afrika igivisa abimukira benshi ni Djibouti aho ibice 12% by'abene gihugu ari abimukira Eloge Willy Kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Nuko mubyumva rero ni wa mwanya w'amakuru y'imikino hirya no hino mu bihugu bya Afrika uyu munsi habaye imikino yo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'Afrika mu mupira w'amaguru amajonjora y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu mitsinda se Burundi bwanganyije na Mali kimwe kuri kimwe ibujumbura umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye uwo mukino
Urukino rwahuje inama mu rugamba z'u Burundi n'inkona za Mali rwitabwe n'abarorerezi isinzi kuri no kabiri ku kibuga citiriwe umugano wa Ludoviko kwa Gasore ugo rukino rwo kwishura inyuma y'ugwabereye ibamako muri Mali ku munsi wa gatanu w'indwi iheze waranzwe n'ishaka ridasanzwe ku mpande zose igitsindo cy'inama mu rugamba cyabonetse ku munota wa 9 w'igice cya mbere cy'urukino ico gice carangiye inama mu rugamba zifite igitsindo kimwe ku busa bwa Mali cyica kabiri gitanguye inkona za Mali zaciye mu gyahumye abakinyi b'inyuma bo mu gwiserukira gihugu w'u Burundi zitsinda igitsindo ku munota wa 4 urukino rwarangiye mirwi inganya kimwe ku kindi abakunzi b'intama mu rugamba bari baje kurorera urukino ari benshi babwiye Ijwi rya Amerika uko bakiriye uko kunganya hagati y'u Burundi na Mali.
Je gusanzwe intamba mu rugamba ndabyo cyane kabisa barakina umupira neza cyukuri ibintu byari biryoshye cyane cyane n'abantu bari bahari n'umupira wari uryoshye cyane gose kuraba kabisa turanezerewe n'ukuri ahubwo batabahame bakina umupira nk'uko oyi murakoze.
Ku bwanyu sagahombo kubera dufite ekipe ikomeye cyane cyane gose kubera abakinnyi bacu bamenyeranye cyane bahurira mu kibuga kenshi batakira inkino nyinshi ibintu bakoze vraiment cyane ndabishimye cyane
ku ruhande rw'abakinnyi bo mu gwiserukira gihugu w'u Burundi wari umubabaro kubona bataronse amanota atatu muri urwo rukino rwo gusubiza kuko mu rukino rwa mbere iyo mirwi yari yanganije ubusa ku bundi ibamako muri Mali ku munsi wa gatanu w'indwi iheze Karim Menizigimana kizigenza b'intamba mu rugamba afite icyizere cyo kuja muri kane ya 2019 afatiye ku nkino zibiri zisigaye
ku bigi cyanjye tubyakiriye nabi kubera match twari tuyifise match twatwarangije premier mita ariko umupira nuko umupira bibaho twabonye okazio nyinshi muri premier mita twazitsinda babonye okazi imwe tugenda kimwe kuri kimwe ariko nabwira abafana ba Burundi turabashimiye cyane kuno babitanze no munsi batubaye nyuma minota 90 ariko zibirarangira dufite match na Sudani muri Sudani turashaka ko dukora amanota 3 dufite match na Gabonga ndumva ko chance ziracyari nyinshi abafana b'intamba bakomeza tuba inyuma ariko ndabashimiye cyane cyane bivuye ku mutima kuno munsi bitwaye
kugira ivyo bikunde abakunzi b'intamba mu rugamba bafite icyo basaba abamenyereza b'umugwi
abamenyereza b'umugwi no saba yuko borushirizaho gukira umupira kugyango no mu bindi bice bazoba bambere
basigaje inkino zibiri hagati ya Sudani na hagati ya Gabon aho ubabwiye
aho oye no basaba yuko imana yabajimbere kugira ngo tuze turonke intsinzi
kugira ngo tuzoje muri kane ya 2019 muri Cameroon n'igiki usaba abamenyereza
nukuri sa Olivier yuko yogira ingufu akaba hafi bakamenyana nk'ibyo zibiri gabo ntangazo itsinda yego
mu rwice Burundi burimwo ibintu bisa nuko bitaradadanuka Mali uri mu kibanza ca mbere n'amanota 8 Gabon wa kabiri n'amanota 7 Burundi n'ubwa gatatu n'amanota 6 Sudani yepfo nayo ni ya nyuma nta nota nari mu fise kugira Burundi buzoje muri kane ya 2019 mu gihugu ca Cameroon butegerezwa gutsinda Sudani mu rukino rwo kwishura Ijuba hamwe na Gabo mu rukino rwo kwishura nyene ibujumbura mu Burundi bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika
mu Rwanda ho ikipe y'igihugu Amavubi nayo yanganyije na Guinea mu mikino yo mu itsinda H iryo tsinda riyobowe na Guinea ifite amanota 10 igakurikirwa na Cote d'Ivoire ifite amanota 7 Republika ya Centrafrique ifite amanota 4 n'u Rwanda ruri ku mwanya wa nyuma n'inota 1 nshuti mwari muduteza amatwi aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegiranje ya makuru na Frederic Nkundikije wari uyihagarariye muri studio ya 5 ya 10 hano i Washington mwari kumwe nanjye Ed Rwema
na Placide Magambo ndabashimiye kandi mukomeze gukurikira ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika morale aharyana